Jehovah Merus Wuwe Ivieku Moboya Amotema Kika Warete Dubuze Wogene Narifiva Wotis Yome Baha. Swallow.